Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane itariki 10 z'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi 2017 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramize ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Nuvuga yuko muri rusange umutekano ufashe neza. Nta kintu na kimwe cy'umutekano muke kirazi kiragaragara hano Nairobi. Gusa ikihari ni uko abantu bafite ubwoba kurindira ibiharo myiza na by'amatora.
Uyu ni Jean de Dieu Ndayishimiye, Murundi aba i Nairobi muri Kenya, avuga uko ibintu byifashe inyuma yaho umukuru w'urunani rutavuga rumwe na leta Raila Odinga atangarije ko atazokwemera ibiva mu matora y'umukuru w'igihugu. Iyo nkuru hamwe n'indi nkuru yerekeye abashinzwe amateka mu Burundi batabona kumwe ubijanye n'uko mu gihugu cy'u Burundi hobaho ihonyabwoko. Ayo makuru hamwe n'ayavugwa hirya no hino ku isi turi abashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
mwaramutse. Oriane, mwaramutse mwese muteze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho Raila Odinga asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje kuri wa gatatu ko ivyuma vya informatique byakoreshejwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora vyabayemwo amanyanga bituma hasohoka ibiharuro bitari vyo. Wafula Chebukati, umukuru w'umugwi Seni, yatangaje ko hakiri kare kugira yemeze hayo manyanga yamara ko hazokorwa amatohoza. Odinga havuga ko ibiharuro vyashizwe ahabona na Seni vyongereje amajwi y'uwo bahiganwa Uhuru Kenyatta. Rafael Tuju, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Jubili, yamiriye kure ivyo vyangirizo vya Odinga. Yongera aterakamo kw'abantu botekana. Iri ribaye irigira gatatu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bahurira mu matora inyuma y'amatora yabaye mu 2007 hamwe no mu 2013. Kuri wa gatatu abanyagihugu baharurwa amajana bakoze imyerekano. Ivyegeranyo bivuga ko abagabo batanu bitwaje imbugita bacumise abari mu biro by'amatora mu gisagara cha Hola bicamwo umuntu umwe. Ababiri muri abo bakaba baciye bicwa barashwe na polisi, abandi batatu barahunga. Bitekanije ko umugwi Seni utangaza ivyavuye mu matora mu kiringo c'indwimwe, yamara ushobora kandi gufata ingingo yo kubitangaza imbere y'ico kiringo mu ntumbero yo guhagarika intureka. Departement ya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko mu kwezi kwa gatanu yirukanye abakozi babiri bakorera mu biro by'ubuserukira igihugu cya Cuba hano muri Amerika. Inyuma yaho abanyamerika bakorera ibiro by'ubuserukira Amerika muri Cuba babonetse ko ibimenyetso bidasanzwe ku mibiri yabo. Umwe mu bategetsi ba Amerika yavuze ko abajejwe amatohoza bariko barihweza nimba atari ibikoresho byo gufata amajwi bashize iruhande y'amazu abo bakozi babamwo. Ivyo ngo bikaba vyobatera kudasubira kumva. Umuvugizi wa Departement ya Amerika Ezra Norworth kuri uyu wa gatatu yavuze ko bataramenya icabiteye, avuga kandi ko badafata minenerwe ibyabaye. Ezra Norworth avuga ko Amerika yabonye ivyo bimenyetso vya mbere mu mwaka uheze. Gushika ubu abategetsi ba Cuba bakaba ataco baravuga kuri ivyo vyagirizo. Ivyirwa biheruka gukorwa na hano muri Leta Zunze za Amerika kubijanye n'ibikibazo cy'abimukira vyerekana ko abanyamerika batari bake bemera kwakira abanyamahanga. Mu rwandiko rwasohowe n'ikigo Pew Research Center ruvuga ko abanyagihugu benshi mu mihinga itandukanye ya Amerika bemera abanyamahanga. Abenshi muri abo bagizwe n'abaturuka mu mugambwe wa Demokrate hamwe n'abakiri bato. Izo vyirwa byakozwe ku bantu 2,500 mu kiringo c'indwi hafi zibiri. Ibice 84% kwijana vy'abemanze ko ari abademokrate bavuga ko bemera kwakira abanyamahanga, nayo mu mugambwe w'abarepublikani bakangana ibice 41%. Abarenga igice c'ababajijwe mu barepublikani bakavuga ko kwakira abimukira bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Naho biruko ico gitigiri kiragabanuka cane mu gihe bose babajijwe kubijanye n'abimukira binjira badafise ibyangombwa. bakavuga ko icyo ari kibazo kibatera makenga cyane. Igisirikare cy'Ubushinwa cyarongereje ibikoresho byacyo mu gihugu cya Djibouti kuva itariki ya mbere z'ukwezi k'umunani ahasanzwe hari abasirikare bacu. Abikurikiranira hafi bavuga ko Ubushinwa butarajwe ishinga no gukomeza igisirikare yamara ko ari uburyo bwo gukomeza ubutunzi bwacu. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko icyo kibanza kizokoreshwa mu gucishaho ibikoresho bijya mu izinga rya Edeni, ikiyaga gitukura, gufasha abantu hamwe n'ibikorwa byo gufasha mu kugarukana amahoro mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Ikibanza nako amasanamu yerekanywe n'ibigendajuru yabonetse ko ikibanza kinini kiri mu kuzimu gishobora kuba kibitsemo ibikoresho bishobora guhindura ibintu muri ako karere. Janet Ewom, umushakashatsi mu karere k'Ubushinwa na Afrika ku ishuri rya Johns Hopkins riri hano muri Amerika, avuga ko ibyo bikorwa bijyanye n'umugambi watangujwe n'Ubushinwa mu 2013 werekeye gukorana n'ibihugu bishika kuri 68 biri ku mugabane wa Afrika, Aziya n'Uburayi. Ewom akavuga ko ibyo bikoresho bya gisirikare bishobora kuba ari intango mu bijyanye n'umutekano. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Edouard Philippe yemeje ifatwa ry'umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka mu murwi w'abasirikare w'Ubufaransa kuri uyu wa gatatu, akomeza abasirikare batandatu mu gice kiri ku nkengera z'umurwa mukuru I Paris. Abategetsi b'Ubufaransa batangaza ko icyo gitero cyari cyateguwe kandi ko cyakozwe n'impaka. Igipolisi cy'Ubufaransa cyarashe cyongera kirahagarika uwo muntu yari mu modoka yakoreshejwe muri icyo gitero mu buraruko bw'umurwa mukuru I Paris.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, inyuma yaho habereye amatora hirya y'ejo kuwa kabiri muri Kenya, umukuru runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta yahiganywe muri ayo matora, Raila Odinga, atangaje ko atazokwemera ibyavuye mu matora kubera amamashini nyabwonko y'amatora yatewe n'abantu bashaka kwiba amajwi. Ibintu byifashe gute? Reka dutega amatwi Jean de Dieu Ndayishimiye, umurundi aba I Nairobi muri Kenya, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nuvuga yuko muri rusange umutekano ufashe neza, nta kintu na kimwe cy'umutekano muke kiragaragara hano Nairobi. Gusa ikihari ni uko abantu bafite ubwoba kurindira ibiharo nyizina by'amatora. Takano ni wose nta wiraje gwara uyundi mugabo ubwoba bwo ni byinshi.
Ikintu cerekana ko hari ubwoba ni kihe?
Ikintu cerekana ko hari ubwoba ni uko uravye mu ibarabara gusha n'uruza amodoka ari ni make, n'abantu benshi ntibari mu ibarabara cyane, bamwe baraduze ruguru abandi bashima kuje cyane ku buzi n'ubuzi bw'amantu zenya ko kubwirudandarizo ko badandariza benshi basana birirwa bugaye kenshi bugarura bukebuke.
Ibyo nizo mwabonye ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba?
No ku mugoroba gusa, kuva amatora atangura ku wa kabiri ubudandarizo ko badandariza benshi bagumye bugaye cyerekana rero ko hari ubwoba bw'abantu.
Amajambo yatangajwe na Raila Odinga umukuru runani rutavuga rumwe n'ubutegetsi yakiriwe gute n'abanyagihugu?
Nuvuga ko yakiriwe mu bwoba nyene nkuko nabivuze, kuko byatumye basubira ku bwoba kandi gushasha, kuko babwiwe icyo batari bazi yuko amashini nyabwonko yakanama kamatora yatewe n'abiba amatora. Rero bace bibaza yuko ashobora kuba ibintu bibi, ubwoba bwo bwabwiyongeye.
Umutegetsi yajejwe umurwi w'igihugu gutunganya amatora yavuze iki kuri ako kamo katewe na Raila Odinga, cyane cyane ku byerekeye ivyo vyuma nyabwonko vyoba vyaratewe?
Umutegetsi arongoye akanama k'amatora wewe ntiyemeza ko imashini zabo zatewe, kandi ntanabihakana. Avuga yuko bariko bararaba by'ukuri yuko iby'umukuru w'unani ubwo atavuga rumwe na leta avuga yuko ari byo bagiye kubiraba, ariko gushika mu mwanya tuko turavugana avuga ko nta kibazo na kimwe amashini yabo afise, nicyo gituma adashobora kwemeza yuko amashini yabo yatewe.
Raila Odinga yari asabye ko umugambi gushikiriza ibiharuro bizabirashikirizwa vy'amajwi avuye mu ntara zitandukanye uwo mugambi wowa uruhagaritswe kwira ico kibazo ako kamo bakitavye abategetsi barongoye mu rwego ujeje gutunganya amatora
ako kamo sinovuga ngo bakitavye ibiharuro ko bidacaza nkuko byari byateguwe mu mashini yabo kandi bagaca bashikiriza abariko barakurikirana aya matora ariko ikintu yashikirije cyo cyumenga yashikirije ko bijya mpapuro buzuza ko hariya ku mitumba zigasinywa ko n'abaserukira imigambwe yuko izo mpapuro babwiriza kuzizana zose gushika ku cicaro cy'akanama k'amatora ko bazoshikiriza ibiharuro n'izina by'uwa mukandida yatsinze cyangwa abaguverineri cyangwa abandi bazoshikiriza ari uko izo mpapuro zibashikiriye babanje kuraba neza yuko bijanye n'ibyo baronse nico nico gitandukanye
mu majambo make kandi mu gusozera mwabuze ko abanyagirwa tekeye n'ubwoba ikintu batinya ko cyubahava gishikana nk'iki
baratinya ko hashobora kwaduka imvururu abantu bakicana kuko umukuru arongora ni batavuganwe na leta ntiyahamagaye abantu ngo baje mu ibarabara ariko yavuze ko bishoboka hamwe ibyo yasabye batobira ngo babige neza umva abantu bashobagira ubwo kurusha ariko hari ibyizigiro yuko ibyo yasabye baza kubivugana ko barabe icyo gikwiye kuko yaba abanyagiwe muri Nairobi cyangwa muri Kenya benshi baguma basaba amahoro rero abantu naho bafise ubwoba barizeye yuko baza kubyumvikana kugira ngo barabe igikwiye
Jean de Dieu Ndayishimiye ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire
murakoze namwe
urakoze ya Frederic Nkundikije
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ejo ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abasango butaka ku rwego rw'u Rwanda nta birori byabaye kubera leta y'u Rwanda itemera abantu nk'igice cyihariye itegeko ry'u Rwanda ntiryemera amashyirahamwe cyangwa imiryango ishingiye ku bwoko ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda
Abitwa basanga butaka na bari mu bwoko bw'abatwa ariko aya mazina yombi ntiyemewe gukoreshwa mu butegetsi bw'u Rwanda kuko amategeko y'u Rwanda buza amashyirahamwe ashingiye ku bwoko ubu abitwaga aya mazina basigaye bazwi ku izina ry'abasigajwe inyuma n'amateka umuvugizi w'ishyirahamwe rihanira kurengera abasigajwe inyuma n'amateka iri defense niyo mugabo avuga ko nubwo leta yashyizeho gahunda nziza zikura abaturage mu bukene ariko bo zitabageraho
twe turashima cyane gahunda nyinshi ziriho zo kuzamura batishoboye ariko by'umwihariko iyo bitugezeho tumera nk'abazihezwamo by'umwihariko nk'ituvuze gahunda ya Girinka dufite ikibazo cy'umwihariko cy'ubutaka kuduha inka tudafite aho dutera ubwatsi tudafite nka gahunda rero ya VUP yo nayo turacyayifite ikibazo bahemba nyuma y'iminsi 15 iyo umuntu yagiye gukora ariko kubera ko tubaho umunsi kundi tukaba duha uko twabumbye ya nkono tukaba ari uko twagiye gukora undi muntu iminsi 15 igera nta kintu dufite mu rugo gahunda y'uburezi kuri bose hari abana bava ku mashuri bakaza kwa kutugifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa bagasanga mu rugo nta biryo bihari
abasigajwe inyuma n'amateka twasanze mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi bagaragaje uburyo bugarijwe n'ubukene bukabije
naburaye n'ubu nabwiri njya ndihangana ndizirika niyo ndutetse ndakera bari abana reba abana batanu nanjye wa gatandatu ndarura nkashyira ku isahane nkababwa ati ngaho mwicare hasi mujye mwabana abana nkabariya bagira umuvandimwe arajya kubavomera uwatetse akababwa ati yemwe bamunsi mba hibijwa n'ubu
ku Mugina ntabwo leta ituzi hano mboni yonzo. Ufusa trofa ngu, utaru wachirwa zo wachirwa. Mbuka magaza gulicha, mwuri biyupa na jiemo, nafasha meza hii. Noyo, ngu turachutu.
Hacho, ufita nge sinji basha guhinga, aliku kubumba usi nji bishwa boye, sinji boye kuikulele bumba. Muriza, ha, haetubona.
Omurima wacho nilile ya bumba, selangu nureba hariji, imeni minungu tano.
Aba basi kakunyumana mateka, bavuga ko umurimo w'ububumbyi bahuriragaho mu gihe cya kera no muri iki gihe usa n'utakigira icyo bamariye bitewe n'uko wataye agaciro ku bakiri bato bo bavuga ko ari ukubura uko bagira ubundi ububumbyi baba baraburetse kera
nta kintu kiva muri rambangamira no kumbwira ngo ibumba no kujya kuri kubura umugore abimwe ngo nje gukora ibumba ngenda nikandagira
urabona ibumba isaha inkono imwe ishobora kuba ihagaza amafaranga 50 iryibire inkono nini yaga itetse bishimbo n'imyumbati bakagereka usanga iguri ry'5 indi noya ugasanga iri muri 50 kiriya mugenzi wanjye arimo kubumba hari ushobora gusanga yagura 50 kandi yayiriweho rebe igihe yahereye ayibumba noneho warangiza ukagereka inkwi zayigiyeho ukagereka aho ubwatsi bwayigiyeho imibyizi yacu ishiriraho ngaho mu buryo bw'iterambere tukadindi
gani yo mugabo wa Defense wagaragishira mu gita ku mibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka yabwira dijwi rya ko batagikeneye kwitwa basangwa butaka cyangwa andi mazina bitwaga kera gusa bifuza ko bakwitabwaho by'umwihariko
umuryango wacu w'abashyigajwe mu mateka bazi ku izina ry'abasangwa butaka cyangwa abatwa yuko byibura natwe twagirirwa gahunda y'umwihariko nk'abanyantege nkeya nk'uko batuzi ko twahuye n'ibibazo byinshi mu bibazo bigendanye n'ubutaka kuko muzi ko kuva na kera gakondo yacu ari amashyamba ariko icyo dusaba leta yacu y'u Rwanda nuko byibura yashyiraho ibikorwa biduherekeza natwe kwinjira mu iterambere rirambye ry'u Rwanda
umunsi mpuzamahanga wasangwa butaka ku isi ubaye ku nshuro ya 10 kuko washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'2007 mu Rwanda habarizwa abasigajwe inyuma n'amateka bagera ku 36,228 bari mu ngo 974,000 nk'uko ibarura ryakozwe mu mwaka w'2012 ryabigaragaje ku isi yose ho habarurwa basangwa butaka bagera kuri 370,000,000 biganje mu bihugu 90 abitwaga basangwa butaka ubu mu Rwanda aribo bitwa basigajwe inyuma n'amateka bagiye batura begeranye nubwo bavuga ko bugarijwe n'imibereho mibi kandi igaragarira amaso y'ubasuye batisha n'abagacinya akadiho iyo babonye ubagenderera Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
tuve mu Rwanda tuje mu Burundi abashinga amateka bo mu Burundi ntibabona kumwe ibijanye n'uko mu gihugu cy'u Burundi ho bahihonya bwoko izo mpari zabaye mu gihe hariko harigwa mu nama nshinga amateka integuro y'itegeko ishiraho umugwi wo gukinga icaha cy'ihonya bwoko n'amabi akoregwa mu ntambara inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Inego y'itegeko ishyiraho umugwi wo kurwanya ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe jana kwijana mu nama nshinga amateka y'u Burundi ariko rero ibyishigwaho by'uwo mugwi yateye amakenga bamwe bashinga amateka bari mu rwama kwaniro mu Kigobe mu Burundi kuva habaye kwiyamiriza ugushubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza haraheze imyaka irenga ibiri haradutse impari mu banyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashyirahamwe adanirisha bya politike hati ibyegeranyo mva makungu aho mu byashikirizwa harimo ko mu Burundi ashobora kuba ihonya bwoko ivyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe abashinga amateka mvuye kurera zaru hamwe na Mbonimpa Adolphe babajije ko ishyirwaho ry'uwo mugwi w'ubukinga ihonya bwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara itubarije kwemeza ko mu Burundi hashobora kuba ihonya bwoko umushikiranganji Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yari yaje mu nama nshinga amateka gusigura iyo nteguro uyo nawe akaba yahumurije abashinga amateka
kibaza ngaha rero yuko ari nyinshi irashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo genocide kimwe mu byo umujejwe uzokora cyane cyane ku bibazo bijyanye na impunity mu byo ukeneza yuko igihe igihugu cyacu cavuga ku mugaragara ko kivuye muri CPI abagityoza bace bavuga ngo tugomba kugurura umuryango impunity na kanya keza ukubereka yuko luwendola ihibambe ibyo kuja muri impunity bitarimo ahubwo agomba mbere kujyaho n'ugwego rukurikirana ibyo bintu nyene bya impunite n'ibyo bya genocide
naho biruko iyo nyishu hari abashinga mateka itanyuze mushinga mateka yigenga Fabien Bancije nino ari muri uwo mugwi wabatanyuzwe
mbega yuko mushiranga ikimenyetso mwafatiye igipimo cyo bari iki mu gihe Burundi ashitana rya abantu barazimanga ndi bubanze basanze ntagaza ahantu abantu bari kwikarasa cyo baje ngo hewe nguzo kwishikana icyo kiri gisigura nkabanze yuko ahababwira abantu mu gihugu ngo utishikane tuzogusongaho tuzogukorera tuzokumesa ayo majambo mwe mwumva gasigura iki byo kuntu igihugu ntituzokirekura twagikuye kure bisigura iki hakobo kirekura uwo byura umutwe w'uwo mugwi
Agiyeza gushikiriza cyumviro ciwe umukuru w'inama ashinga amateka Nyabenda Pascal yaciye amwishura ubwo nyene Hagataho iyo ntego y'itegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ibyaha bikorwa mu ntambara mu by'ihonyabwoko ushizweho mu gihe mu Burundi umugwi ujeje kumenya kuno kunywanisha abarundi uri ku kivi bamwe bashinga amateka batiyo mugwi wari ukwiye gushirwaho inyuma y'igikorwa cyo kumenya uko ino kunywanisha abarundi kugira ngo mu bawugize ntiyazuhave habamwo abagirwa n'ibyaha severe zo bashyize habona kuri aya makenga umukuru w'inama ashinga amateka nawe ati
ndira gusa gukora ruko severe hejeje nta nabushinga amabanga mu gihugu havuga kuti reka gushinga amabanga uriya cyangwa uriya severe itaragiye kivuze ati kubera ko severe itaravuga ngo turabe ko naka tagirizwa ibintu biri turafise dushobora gufatira kugira ngo naka ashobore gushingwa amabanga
uwo mugabo ukinga ibyazo mu ntambara mu by'ihonyabwoko utekana n'ibyizwa shingiro by'umwaka wa 2005 mu by'integuro ishiraho uyo mugu rero itegekanya harimo yuko bazaba bawugize bazaba bakomoka mu mihungu itandukanye y'igihugu aha no kuvuga yuko buri ntara yose izo biserukiwe n'abantu babiri badasangiye ubwoko hakaba kandi muri uwo mugu hazaba harimo abanyamigambye muri yo hakaba hariho izo biserukiwe mu nama nshinga amateka hakaba kandi n'abazaba bawugize bazaba bakomoka amashyirahamwe atabigamye bya politike amadini abaserukire abakenyezi hamwe n'ugwaruka ibujumbura fiteritenshatse ijwi rya amerika
tukiri mu burundi abakukuruke bavuzwa n'ishyirahamwe rifasha mu kuvuza abakozi ba leta mitiweli basaba iryo shyirahamwe kubafata nk'abantu b'intege nke bakeneye kwitabwaho kuruta ni mu gihe abo bakukuruke bavuga ko imiti ifasha mu gupfufahaza indwara zikarira abageze mu zabukuru itaboneka kuri mitiweli ibindi mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana arabidushikiriza
bamwe mu bakukuruke bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko batarigwa n'indwara zijanye n'umuvuduko w'umurindi w'amaraso igisukari n'izindi ndwara zitandukanye ndere Sabimana aserukira abakukuruke bo mu ntara ya Gitega
abakukuruke barafise ibibazo bisangije mu bijanye n'amagara yabo ubwa mbere abakukuruke uke usanga bateye mu myaka ikuze barafatwa n'indwara z'ubwoko bwinshi amarimatisme indwara zijyanye n'umutima ibitigu eka umubiri waramaze gusaza muri jana ariko ndavuga by'ibirwara bibafata hariho indwara kenshi usanga bisaba ibipimo bijyanye n'icyo cya sikaneri nk'uko usanga hariho n'ibirwara bindi bibafata nk'ama hepatite ibi mu nda bisaba yuko basuzuma bisaba ibyuma by'ubu hinga kugira ngo bashobore kubona izo ndwara mitiweli ibikwiye kubafasha
abo bakukuruke barashima ko mitiweli isigaye ifasha ku ndwara y'igitigu kitumva umuti bigasabwa ko bavomamwo imicafu ivyo bita dialyse mu rurimi rw'igifaransa abo bakukuruke nabo bashima ivyo basaba ko abakukuruke bovuzwa na mitiweli ijana ku ijana kuko bakukurutse amikoro aheza hagabanuka cyane abo bakukuruke basaba nuko icuma karuhariwe mu gupima indwara zitandukanye bita scanner naco nyene kuri mitiweli ndere yasaba imana
mitiweli tukona isaba yuko yari kwiye kuvuza umuntu yakukurutse atane ikintu na kimwe musabye bakabafata ku rugero rumwe na burya abakenyezi bagenda kwibaruka kujya kwa barya abana bakiri bato bato rega umukukuke nta burya bagifise nicyo gituma ndiko ndabivuga bari bakwiye kuronka kuvuzwa ku buntu kuko kenshi nta wundi buryo bafise abakozi ba leta bo nta handi hantu baba barakoze aho usanga batagira n'udutongo tubunganira n'ice ku caruguru
konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mituweli yishuye ko ico kibazo cyo kuvuza ijana ku ijana kirengeye mituweli ariko cyoshikirizwa leta y'u Burundi mu bijyanye n'ibipimo karuhariwe bita scanner aho bakukuruke basaba ko byoje kuri mituweli konsiliya nibigira umuyobozi wa mituweli avuga ko ivyo bipimo vya scanner bisaba ivyigwa bibanza gukogwa akamenyesha ko babanje kwihutira gushira ko dialyse kuko ari isaba inshuro nyinshi zo kuza kwa muganga
ku icerekere scanner ntiturakigira twabanje gufasha ukeneye dialyse ko dialyse ni kuri ni chronique umuntu akenera kangahe kundwi kandi bica biba iby'ubuzima bw'uyo bwose uwo murwayi basigaranye ariko scanner ntuje muri ako kanya ivyo rero navyo byagiye mu bibazo tugiye kwiga kugira ngo turabe nabyo ko twagushira ko mugabo twabanje abo babababaye tusumba
ku bijyanye n'ibindi bibazo abanywanyi ba mituweli bafise konsiliya nibigira avuga ko bizoshigwa mu migambi yo mu mwaka w'2018
imigambi yakazoza twizeza ku banywanyi nuko turiko turaraba na cane cane hagati mu gihugu ingene twoshobora kwashikana ayo mafarmasi ngo bashikire umuti
uwo muyobozi mukuru wa mituweli yagiriye ko avuga ko ari nacyo gituma bariko bategura ibiganiro nabo banywanyi batandukanye kugira ngo batange ivyiyumviro ku vyo inyanyugo igitega Fide d'Antoine Saimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rwo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwaremeje ibindi bihano bigenewe kuremera kurushiriza mu by'ubutunzi igihugu cya Koreya ya Ruguru kugira icyo gihugu gihagarika imigambi yacu yerekeye ibigwanisho roho nyanganda na misile balistik. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley avuga ko ingingo urwo rwego rwemeje ari intambwe ikomeye ibihugu bigize urwo rwego bihuriye ko byose mu ntumbero yo gutuma Koreya ya Ruguru ibona inkurikizi ku nyifato yayo. Ambasaderi Haley yarashimiye abatoye bose iyo ngingo cyane cyane Ubushinwa mu kuvuga uruhara rukomeye cyane icyo gihugu gifise ku bibazo vyerekeye Koreya ya Ruguru. Atangaza ko iyo ngingo ari iyo ngingo ikomeye cyane ku bijyanye n'ubutunzi ifatiwe Koreya ya Ruguru. Atangaza ko ishobora kugabanya ibidandazwa icyo gihugu gishorera hanze gushika ku cya gatatu mu bizotuma abategetsi b'icyo gihugu bahomba amafaranga agera ku miliyaridi w'amadolari. Leta ya Koreya ya Ruguru itegeka abanyagihugu bayo gukora mu bibanza bicukurirwamo ubutare no mu mahinguriro kugira ironke amafaranga yo gukoresha mu mugambi wayo werekeye ibigwanisho roho nyanganda na misile balistik. No mu gihe leta y'icyo gihugu ibandanya gusaba imfashanyo y'amakungu kugira ihangane n'inkurikizi zikomeye z'umwuzurane utewe n'imvura nyinshi cyane hamwe n'inkurikizi z'uruzuba zishobora kwibonekeza mu mpera z'uyu mwaka, ibandanya kwerekana agasomborotso aho kwitaho ineza y'abanyagihugu. Mu gihe ibihano Koreya ya Ruguru iherutse gufatirwa byiyongeye ku byari bihasanzwe ari intambwe ikomeye, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe Nikki Haley yaragabishije ko Koreya ya Ruguru ibandanya kugeramira umutekano ku isi. Ambasaderi Haley yasabye ibihugu byose bigize urwego rwa ONU rero kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, kubahiriza neza ibihano bishasha Koreya ya Ruguru iherutse gufatirwa hamwe n'ivyo yari yafatiwe imbere yaho. Avuga ko icyo bashaka gushika ko ari uko ikigobe cya Koreya kirangwa n'amahoro n'umutekano atabigwanisha roho nyanganda bihabazwa. Amenyesha ko icyo bifuza ari umutekano n'iterambere ku bihugu byose harimo Koreya ya Ruguru. Yamara imbere y'uko ivyo biba, ingingo iherutse gufatwa n'ishyirahamwe ONU n'izindi ngingo zafashwe imbere yaho zitegerezwa gushyirwa mu bikorwa kugira bitume Koreya ya Ruguru ihindura ingendo yayo.
ryo ryari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Jitse mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, turabashimiye ko namwe duteze amatwi kuri micro mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kugiranya ibiganiro tubashikirije. Mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.